Mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri 18 muri 10 na Jeudi ani nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Ibitigiri by'abarundi bahungira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kwiyongera.
Umugabo wanje baraje baramutora bamutwaye mu ijoro bamaze kumutwara bukeye bwaho baciye bagaruka ngo nindabereke ngo umugabo wanje hari ngo ndimo ndamunyegereza ndavuga ati umugabo wanje mwaramutwaye jewe n'ubu sinzi yari ngo nukuvuga igisigaye ngo ejo tuzogaruka ngo tuze dusangire ngaho.
Uyu numwe mu bapfasoni baheruka guhungira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko mu vyo bahunga harimwo iterabwoba ribakogwa ko nirikorwa ku miryango yabo. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye leta y'u Rwanda imaze gutangaza ko ifise Calixte Sankara. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ako imbere kuja kwidoni ndomba nzendabwire muri make ko batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Sudani bari mu mibonano yo kurondera kugena intumwa zabo zizobaserukira mu kumanama k'abasivile n'abasirikare vyiteze ko kagiye kuzorongora igihugu mu myaka ibiri iri imbere. Ni nyuma yaho indongozi z'abasirikare bakuye perezida Omar al-Bashir ku butegetsi mu ntango z'uko kwezi bemereye kuzosangira ubutegetsi n'abanyagihugu mu kiringo c'imfata kibanza. Naho bisa nuko ibintu biriko bija mu buryo abari mu myerekano baracabandanya gusasagaza ku irembo ry'ibiro bikuru vya gisirikare bagasigura ko bazohava ari uko ubutegetsi bwegukiye abanyagihugu. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika buzurungika abasirikare bashika ku 300 kurubi Amerikana na Mexique gufasha mu bibazo vy'abimukira. Itangazo ryashizwe ahabona ejo kwa mbere n'ubwo bushikiranganje rivuga ko abasirikare bazofasha ivy'intwaro kunguruza abimukira gutanga ifungurwa hamwe no kumenya ivyo bakeneye. Hasanzwe hari abasirikare bashika ku 2,900 bari ku mirimo hamwe n'abandi bashika ku 2,000 masanzwe baseruka gufasha ahadutse ibibazo mu gihugu bariko barafasha ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati n'umutekano. Umugwi w'abimukira bagira ku 174 bagizwe ahanini n'abanyafrika batabawe mu gisagara ca Misratan muri Libya baratwawe mu Butaliyani ejo kwa mbere guhabwa ubuhungiro. Umushikiranganje w'Ubutaliyano ajejwe intwaro mu gihugu hagati yavuze ko 68 muri bo bafite imyaka iri munsi ya 18. Umukuru w'ikigo ca ONU kijejwe impunzi RCR Philippe Grandi yatangaje ku ruhande kwiwe ko abo bimukira bahungishije ubwicanyi bashobora gukoregwa muri Libya. Umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati nawe yavuze ko abacitse ku munsi wa mbere ejo bagizwe n'abimukira bo muri Eritrea abo ni 69 abanyesomaliya bagera kuri 62 abamuka muri Sudani ni 5 hamwe na 5 bakomoka muri Ethiopia. Radio y'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45.41 na 41. Ku mugoroba kugira ngo mwumve Ijwi ry'Amerika muri mu Burundi muca muja kuri 19.22. Ahandi mushobora kutwumva muri rya nino ku isi yose ni kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro wanyu mu ntara muracumva tankumanzi kwatwumva muri ku mugwa mukuru I Kigali u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikazi umushikiranganje imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Dr. Richard Sezibera maze kubwira itangazamakuru ryo mu Rwanda ko leta y'u Rwanda yifuza ko abayobozi b'imitwe yose ivuga ko ishaka gutera u Rwanda batabwa muri yompi. Ndi kumwe na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ku murongo wa telefone yari mu banyamakuru bakurikiranye ikiganiro cha Dr. Sezibera. Assumpta, amahoro ngaho mu Rwanda. Umushikiranganje Sezibera, abayobozi yabadomye ko urutoka bavuga amazina ni bande?
Abayobozi yadomye amazina rero harimo Rusesabagina, harimo Kayumba Nyamwasa, harimo Mukankusi, ndetse nibwo bwa mbere uyu muyobozi yanavuze ko leta y'u Rwanda inafite yafashe Major Sankara, avuga ko mugihe gitoya cyane azagezwa imbere y'ubutabera nyuma y'uko atangaza nibi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB narwo rwasohoye itangazo ruvuga ko ari rwo rufite Sankara, kandi ko mu minsi iri imbere azagezwa imbere y'ubutabera kubazwa ibibazo birimo kurema umutwe witwara gisirikare utemewe, gukora ibikorwa by'iterabwoba, gushimuta abantu ndetse n'ubwicanyi.
Ayo makuru yuko bafise Calixte Sankara asohotse inyuma y'uko hari umwanya munini hari urujijo kuri bamwe bavuga atari mu Rwanda, abandi bavuga bateka ntaraja mu Rwanda aracari ahubwo muri Maurice, none bavuze gya u Rwanda rwashoboye kumufata?
Ntabwo bavuze ngo bamufashe ryari, kuko ni ibintu byari bimaze igihe nk'uko mubivuze babivuga, nta muyobozi n'umwe wigeze agira ikintu abitangazaho. N'amakuru bavugaga ngo bamufashe mu birwa bya Komora, abandi bakavuga ko atari byo. Ntabwo bigeze bamufashe ryari, ariko bavuze yuko bamufite kandi mu gihe giri imbere bazamugeza imbere y'ubutabera akabazwa ibijyana bimaze kubabwira. Nyuma y'iki kiganiro cya Ministre Sezibera, umuvugizi wa RIB nawe RIB urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha nabo rwahise rwemeza ko rumufite. Ni amakuru mashyashya mu gihugu, nta muntu n'umwe waruzi uko Sankara ari mu Rwanda.
Urakoze kandi kunkosora, kuko nari mvuze ko ari Il Maurice mugabo niko mohamaga Assumpta nkuvya Mukankusi Charlotte nabyo kuvyerekeye ama passport bavuga ko afise iyo mu gihugu cha Uganda, ico kibazo hari ico bakivuze ko nico bategekanya gukora.
Ntacyo bakivuzeho, ahubwo ministri yavuze ko nyine abarimo Mukankusi nabo mu gihe gito bifashishije diplomasi, na nababwira ko ministri yabonanye n'abanyamakuru amaze kubonana n'abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, ko bifashishije inzira ya diplomasi n'ababandi barwanya leta bari mu mitwe irwanya leta bashobora nabo kuzafatwa.
Hari amakuru ariko aracana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyo cyarahaye abarwanyi indwi igihugu cy'u Rwanda ejo ku munsi wa mbere. Aya makuru Dr. Sezibera hari icyo yavuze ko yoyo
nayo nayabonye mu binyamakuru byo mu Rwanda, ariko Minister Sezibera nta kintu igeza bivugaho.
Hama kuvyereke naho urwamo rw'amasasi rumaze gumise gumvikana mu mashamba atandukanye yegereye u Burundi.
Minister Sezibera yavuze ko ntabwo yigeze avuga urwo rwamo wenda mu mashyamba yegereye Burundi, ahubwo yavuze yuko usibye Sankara wafashwe hari n'abandi barwanyi bari kumwe ahubwo bishwe mu ishyamba rya Nyungwe.
Bagera kuri bangahe?
Ntabwo yigeze avuga umubare, yavuze ati hari abandi bari kumwe nawe bishwe.
Urakoze cyane gose Assumpta Kaboyi, uze kuguma hagufi ya telefone yawe, turaza gukenera amakuru yacu hanyuma kugira ngo tubandanirize ino nkuru. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tumira amatega tuhamaje dukomeza n'ayandi makuru tubafitiye.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika wa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubuserukize bwa leta z'umwe za Amerika mu Burundi bona ko abarundi bakwiye gutahura kumwe ingorane zibahanze ambassadeur Anne Casper yabishikirije ejo mu gihe shira hamwe Search for Common Ground gari gara mutseri tanguza umugambi wo gufasha urwaruka bise tuyage inkuru ijwi Amerika muyigezeho n'umunyamakuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Urongo ishira mu Search for Common Ground mu karere k'ibiyaga binini asigura ko umugambi tuyage uzofasha abantu mu kubakangurira mu bijanye n'ubutunzi biciye mu kumenyesha makuru uwo mugambi ufashwe mu mugongo na leta zunze ubumwe za Amerika bicishije mu gisata cyayo cita iterambere USAID ambassador Johan Casper aserukira Amerika mu Burundi avuga ko hambavu y'umutekano mu gushikira iterambere rama ari ngombwa ko abanyagihugu bafata ingingo zijanye n'ibazo bibahanze
hariyo kubana mu mutekano ariko kandi hakakenerwa ko ababa mu bihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo bya minsi yose
Umwe mu bakiri bato bari bitavye ibirori vyo gutanguza uwo mugambi na wabona yuko ubushomeri buri mu bintu bikwega matati mu gihugu.
No saba leta ko yofasha urwaruka mu bijanye no kwiteza imbere na cane cane mu kuronka inyigisho zo gutunganya ubuzima igihugu cyose kigagirane kikakira izo nyigisho kugira ngo urwaruka rutere imbere kuko nakare urari nzara akazuka iki inzigo. Muri ico gihe rero umuntu afise icakora wenyene ashobora kubaho neza atamanje kugira yanziko ico nico ne kinini no saba leta
umushyanganje ukumenyesha makuru Frederic Nahimana yemeza ko hagiye gushirwa ingufu menyesha makuru kugira ngo hitabweho kwamahashikirizwa makuru mu bijanye n'ubutunzi
mubyirwa bitarinde bimaze gukongwa kuburyo amakuru atorokanywa Ninge na tangwa jale kane yuko Afuwa amakuru yeke ya politike Nute kano meshi Nuku hiriza amenye shamakuru Kukia wa hindu ingendo Wamena nacho Tawatanga ibigane yo Namakuru bifatiye kubutunzi bwa mbere ubwa kabiri bifatiye uko abantu babayeho ubwa gatatu bifatiye kubungorane abenegihugu bafise munsi y'ubutunzi
umugambi tuyage ugiye kumara imyaka itatu ukazokorana namwe mu maradiyo yo mu gihugu c'u Burundi
Hello Jolie Kaneza arakinuye tukiri kumakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari n'amashinga mateka y'ibihugu bihurikiye mu ishamwe rya Afrika mu buseruko ejo kwa mbere yasubiye gukorana mu bikorwa byayo yarushamwe guca Tanzania ari kwisubira kwihweza amafaranga iyo shira hamwe ryakoresheje mwaka w'2017 waheze itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu ibindi tubaza mugenzi wacu Kigali Pierre Claverne nkuru
Kuri uyu wa mbere inamashinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo bizomarindwi zitatu yarusha muri Tanzania mu byo bazokwiga harimo n'amaraporo gerekeye ingene uwo muryango ukoresha amafaranga bazorabira hamwe kandi n'ingene hojaho urwego ruhuza urwaruka muri ako karere ka Yase iyo nteguro y'itegeko itegekanya ko hajaho amategeko n'imigambi biraba urwaruka n'ingene inzego z'urwaruka mu bihugu bigize ako karere zosenyera ku mugozi umwe nk'uko bitege kanywa n'amategeko agenga uwo muryango mu kwezi guheze abashinga amateka bagiye mu bihugu byabo kubonana nabo byega bose cyane cyane kugaruka nyene kugira ngo iryo tegeko rizobe rifise nguvu kandi ririmo ibyifuzo byose byo gwaruka kubyerekeye amafaranga akoreshwa muri uwo muryango mu nama ziheruka ku mwaka uheze abashinga amateka ntibari bashoboye guhuriza hamwe kuri raporo yatanzwe vyabaye ngombwa ko umugwi w'abashinga amateka urabe vy'ubutunzi usubiramo raporo gutyo bose bakazoyica hirya no hino iki gihe ikindi abashinga amateka b'umuryango wa EAC bazoshimikira ko nicerekeye uburimyi ubworozi n'igisata c'ingenzi canke bamukerarugendo muri ako karere bitekanjwe kandi ko azoboneka kajyo kuko imigwi yose y'abacinga amateka mu bisata bitandukanye bahurira hamwe bakaganira ibibazo biri mu bisata bajejwe izo bari nk'inama rukokoma y'imigwi yose y'abacinga amateka mu kiringo cindwi zitatu bazomara abo bashinga amateka bazurabira hamwe aho umugambi wo gutwara abantu n'ibintu mu bihugu bigize akarere ka Afrika yo hagati igice cha Afrika y'amajepfo na Afrika y'ubuseruko ubgeze ivyo bikajana n'inyubako canke amabarabara yabigenewe intumbero y'uwo mugambi uhuze bihugu bya Yase Komesa na Sadek no guhuriza hamwe ivyerekeye ingendo amabarabara gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubutunzi n'abagwiza tunga bahatorere akoyokwe ibihugu bigera kuri 19 bigize iyo mejyango biramaze guterera ivyumviro no kurabira hamwe ingena amategeko yo bameze ni mu gihe gisata cerekeye kugenzurira hamwe abinjira n'abasohoka muri ivyo bihugu kimaze gutangura kuja mu ngiro ikicicaro c'abashinga amateka kibereye yarusha muri Tanzania mu gihe giheruka cabereye muri Zanzibar kuko ibihugu bitandatu byose bigize uwo mujyango bibwirizwa kwakira icicaro cabo bashinga amateka igikurikira kizobera mu kindi gihugu kitaramenyekana.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
ihuriro ry'abacuruza amamodoka mu gisagara ca Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyamiriza imikorere mibi y'abatoza amatagisi ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo. Bavuga ko bakwa amadolari agera ku 1000 yongera ku matagisi asanzwe atangwa kandi ntibaronswe n'icemeza ko bayatanze. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye.
Asosiasiyo y'abakomisiyoneri n'abacuruzi b'amamodoka mu mujyi wa Goma aserve mu mpine hamwe n'umuryango luca w'abaturage baharanira impinduka barashinja ibiro bishinzwe imisoro ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gushyira amananiza ku bacuruzi batumiza imodoka hanze. Baravuga ko hejuru y'imisoro yakwa ku binyabiziga biva hanze isanzwe iteganywa n'itegeko bishyuzwa andi mafaranga y'umurengera kandi adafite aho yanditse cyangwa itegeko iryo ari ryo ryose riyateganya. Byaremejwe ko buri mucuruzi cyangwa umuntu wese ushaka gutumiza imodoka hanze yishyura umusoro umwe mbumbe ukubiyemo imisoro yose n'amahoro bijyanye no gutumiza ibintu mu mahanga kandi akabicisha ku mupaka yihitiyemo. Iyo amaze kwishyura, imodoka yihabwa ikiyiranga cyangwa plaque bimwemerera nta yandi mananiza kwinjiza iyo modoka no gutembera ku buso bwose bw'igihugu. Ariko igitangaje kandi kibabaje, abakozi b'ibiro bishinzwe imisoro ku mipaka DGDA bica amategeko nkana bakaduca andi madolari ku ruhande kandi ntibaduhenyemeza bwishyu. Baduca amafaranga bitewe n'uko watumije iyo modoka hanze azi kwinginga. Ashobora kuba amadolari 700, 800, 1000 se cyangwa narenga. Iri huriro riravuga ko iyo utishyuye ayo madolari baguciye ku ruhande, imodoka yawe ifatirwa igashyirwa muri depo ya DGDA ikazasora bushyashya kandi wari wamaze kuyisorera. Muri gahunda yo koroshya ubucuruzi mpuzamahanga no guca akajagari mu gusoresha ku mipaka, mu 2013 ubutegetsi bwashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa Sidonia World, aho amakuru ku byinjijwe mu gihugu byishyuriye imisoro abikwa hamwe ku buryo umupaka uwo ari wo wose ikinyabiziga cyinjiriyeho kigeze ku wundi basuzuma bagasanga cyasorewe kandi aho cyinjiriye hakagaragara. Nubwo bimeze bityo ariko, aba bacuruzi batunga agatoki abashinzwe gusoresha ku mupaka wa Goma bababwira ko aribo gusa bafite ubumenyi buhagije bwo kugenzura no gusoresha ibinyabiziga ku buryo ikinyabiziga cyinjiriye ku wundi mupaka gifatwa nk'itarujuje ibisabwa byose, bityo kigacibwa amafaranga y'inyongera bita ibyo kigafungwa. Ubu ni John Mayembe uyobora ihuriro a survey.
La voiture déclarée
peut shobora kuba akoreye imenyekanisha nko ku mupaka wa Bukavu, Kasindi cyangwa Mahagi ariko wagera hani Goma abakozi ba DGDA bagafata imodoka yawe bavuga ko itakore ibigenzura bihagije. Ushize mu gaciro wasanga mu byukuri kuba ikinyabiziga kitaragenzuwe bihagije atari ikibazo kirewe wagitumije. Niba ubwabo nk'abashinzwe imisoro ku mipaka bireba kuko bafite abakozi b'inzobere mu gusoresha nibo baduha ibyemezo by'uko twasoze kandi twinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko dukoze imenyekanisha. Turasaba kurenganurwa kuko iyo baduciye amafaranga arenze yamenyekanishijwe ubucuruzi bwacu burahomba. Bagaragaje ingero z'aho bagiye bacibwa amafaranga y'ikirenga adateganywa na hamwe mu itegeko n'impapuro z'ikirego batanze mu rukiko rwisumbuye rwa Goma ariko nta gisubizo barabona. Ngibi bimwe mu byo basaba.
L'arrêt immédiat de tracasserie.
Guhita bavanaho amananiza agaragara ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Congo, kubahiriza itegeko ry'imisoro ku mipaka, cyane cyane ingingo zirebana no gusoresha mu buryo bumwe ibinyabiziga bitumizwa mu mahanga nk'uko byongeye kwemezwa n'uburyo bwa Sidonia World kandi bukaba bukoreshwa. Kutazongera kuvuga ko ikinyabiziga kitagenzuwe neza kandi byarakozwe n'abakozi b'urwego rwa leta rubifitiye ububasha rwemewe n'amategeko kandi rukoresha uburyo bwa Sidonia World, gukurikirana mu nkiko abarenga ku mategeko no kurekura nta mananiza imodoka zose zafatiriwe binyuranyije n'amategeko, kimwe no kwirukana abakozi ba DGD yabagaragaraho amanyanga, gushyiraho amananiza no kurya ruswa. Ntitwabashije kubona ubuyobozi bw'imisoro n'amahoro ku mupaka ngo bugire icyo butangaza ku bivugwa n'aba bacuruzi batumiza imodoka mu mahanga. Ikibazo cya ruswa kimaze igihe cyumvikana mu nzego zitandukanye z'igihugu kandi mu byiciro hafi ya byose. Cyakora umukuru w'igihugu yijeje kuyirwanya yivuye inyuma ndetse yongeye kubishimangira. Nzakoresha imbaraga zose zishoboka mu kurwanya ruswa. Iyo mungu itagira ikindi kizimizana uretse urupfu, gupfa kw'ikigo cyangwa urwego runaka, guhirima kw'igihugu n'ibyizana. Ndabahamagarira kubigira ibyanyu namwe kandi ntibigoye na gato. Birasaba gusa gukunda mugenzi wawe musangiye igihugu, umunyekongo mugenzi wawe, no gukunda igihugu cyakubyaye, igihugu cyadukujije kikaduha ubukungu bwacyo, ariko tukaba tukitura kuri ndashima. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana rakinuye inkuru iwe mushobora gusubira kuyumva muciye kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tuko dusanga abasozera kino kiganiro, ariko imbere ko duhana gahindukira tubanze tuje ku idonido inkuru twari twaciye ku masonga tugitangura aho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri territoire ya Uvira itangaza ko kuva uno mwaka wa 2019 utanguye imaze guha abanyagihugu b'Abarundi amajana 288 ubuhungiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi ko ikomeje kwakira abandi Barundi baza basaba ubuhungiro. Abaza basigura ko ari imvuzo z'umutekano na politiki bagenda bahura nazo mu gihugu cy'u Burundi zibatuma bahunga. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko kuva tariki ya 12 na tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu gushize yatanze ubuhungiro ku mpunzi z'Abarundi 288 zari mu nkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira ho muri teritwari ya Uvira. Gusa ubwo twageraga mu nkambi y'agateganyo yasange na Kavimvira ziri muri teritwari ya Uvira, twasanze hanze y'izi nkambi mu bihangare bihari hari imiryango irenga 20 imaze icyumweru cyose yunze igihugu cy'u Burundi hungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubera impamvu z'umutekano zigenda zigaragara ku muntu ku giti kiwe. Nabigo Esteri n'umwe muri abo Barundi bamaze icyumweru bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Cyo umugabo wanje baraje baramutora bamutwaye mu ijoro aba bantu kandi ntabonze, bamaze kumutwara bukeye bwaho baciye bagaruka ngo nindabereke ngo umugabo wanje hari ngo ndimo ndamunyegereza. Ndavuga ati umugabo wanje mwaramutwaye jewe n'ubu sinzi yari ngo nukuvuga igisigaye ngo jo tuzogaruka ngo tuze dusangire ari ngaho ngo dusanze atari ngaho ngo nawe tuzoca tugutwara. Ndavuga ati none gamana je ko bamutwe nkabasika mutwana tubiri je nguma hananje baze abantware baje kunyica nziriki buje cyo bikora nanje naciye nturugo maze guturugo nanje ncanza ndarara mu ishyamba n'utwo twana tubiri mbere hariho n'ahantu nageze mpakwa kugite n'akakana karimo mugongo ncandara mu ishyamba. Ndavuga ati aha ni imana kweri yikorera buja buke naciye nguma nzukunyene kuko je ntuka muri komini marangara professing god ncanguma nzukunyene niko gucangira no kucyambu ncandambuka baranyambutsa ncandaza ncashikira mu bandi
muri abo barundi bari gusaba ubungiro muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abenshi muri bo nabava mu ntara za Cibitoki bubanza ndetse na Ngozi aho bavuga yuko gutotezwa n'inzego zishinzwe umutekano hamwe n'imbonera kure biri mu bituma bahunga Burundi nuko twabisobanuriwe nabo babyeyi
mbere nari nahungiye mu gihugu cya Tanzania baraduhungura batubwira yuko mu Burundi ari amahoro ko nitwashika mu Burundi mu bibazo twagiye duhunga ko bazobidukemurira cyane by'umutekano n'iby'imibereho mu gihe umuntu aba yarasize ibintu bimwe agasanga byarangiritse tumaze rero gushika siko twabisanze twasanze ibintu by'iwacu bimwe byarangiritse hanyuma ikibazo cy'umutekano nasho duca tubona baca batubwira yuko twewe twahungiye Tanzania rimwe na rimwe turi bamaneko biturutse kuri ca gihe bafatiye impunzi za gisirikare mu mikambi y'induta ngo hasire ngo niyo yazizanye cyo kintu cyaratumye tugira umutekano muke cyane
cyatumye nza nuko nabonye twari tujyamanye mu ijoro n'umugabo wanje mbona baraje kumutora mbona baramujyanye ndategera ko agaruka ndabura ibyo nacyavuga ati cyaje gutora umugabo wanje nicyo gitumanishiza kuntora ncandazi
Julienne Sabimana ari mu bategereje guhabwa ubuhungiro muri iki gihugu ari hanze ingambi y'agateganyo yasanye asigura yuko bari mu buzima bubi kuko bafungura bigoranye kandi bakarara ahantu habi
turi hano hanze mu rupangu twabuze ko tubigira ko kugira turonke ingya biratugora kuko batara tujana mu kigo nari kuronderera umwana ndabeko noronka n'intu nze n'agafu ndamugaburira kuko tayige hanige dukora bakatuma amahera tukaza kuyatora bukeye masimvura iguye tuca tuzinga utuntu iyo igwanye n'umuyaga tukabura uko tubigira yahita tukongera tukagirane tukongera tukasandurura utuntu hamaze gukamuka uko yigwanye n'umuyaga haragwa amazi menshi cyane
umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira Bwana Jore Mupepe yemeza yuko nyuma yo kwakira ndetse no gufotora aba barundi baha ubuhungiro bazabavana muri izi nkambi z'agateganyo bakabohereza mu nkambi ya Murongo iri muri teritwari ya Fizi aba barundi bakomeje kwiyongera mu nkambi z'agateganyo za Sange Kavivira na Mongebonge mu gihe haseri fatikanije na leta ya Tanzania n'iyu Burundi ibo bakomeje gutahura impunzi ziri muri Tanzania ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo Fedace Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Fedace Ngabo harakenuye mu mfunyafunyo naho amakuru tuza kugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma nuko kuno wa kabiri imyaka 22 rumanye umunsi kuyundi habaye ubwicanyi bwahitanye abanyeshuri 40 ku iseminari nto yibuta mu ntara ya Bururi abarokotse bwo bwicanyi basaba ko hojaho ubutungane bw'inyuma y'intambara justice transitionnelle mu gifaransa guhana abakoze ubwo bwicanyi bavuga ko bwakozwe n'umuhari warwana ico gihe ubu wahindutse umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bifuza ndiko hukuba kwa icibutso kimwe gihurirwa ko nababuze mu mahano yabereye mu Burundi yose hako abahutu baje kwibuka kwabo abatutsi nabo bakibukwa ukwabo ejo kandi aho bukera isi yose izohimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukozi n'akazi mu gihugu cy'u Burundi ishamwe gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo parsem ritangaza ko ari umunsi usanze ugwaruka rugera ku bice 45% ku ijana mu gihugu cyose atakazi bafise abaharugwa 30% mu gisagara nabo nyene bari mu bushomeri uwo munsi mwiteguriye gute imirimo muri komiri hangira ni yahe twandikire kuri radio yacu @gmail.com hama ejo ibitekerezo byanyu tuzobibashikirize aho muri kugira ngo mwongere mwumve abandi uko bariko bariyungunganya nuko nshuti bakunze no ngahaduce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikire ku ga Fasil Gebehu ari kumwe na Ajonio Nashwan nanje Diane na hazo tari kumwe kuri micro tuze kongera mu biganiro bitandukanye vyacu tugiye kubategurira mandanye kuranirwa mu banyi no mu vyanyu saa 10 ntimuze gutangwa ni kiganiro muri isanga saa 12 amakuru avugwa mu Burundi igice saa 1 n'iminota 30 amakuru avugwa ku isi ariko turaza kwibanda kuri Afrika
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.